라디오 이스위드 아메리카. 이스위드 아메리카 막 대운 디니 키냐르고 한다. 오른 디 모토콘 비라 쿠미동고 미 구피아 쇼트 웨이브스 쿠메테로 추미니 첸다 니 메트로 미롱기 비리. 우리 고한다 니 쿠리 FM 이제 나나카 니 비쳐 있다 투노 쿠리 라디오 이스위드 아보스 FM 미롱 나니 누무 나니 니 비쳐 있다 투. 모쇼라 칸 누구 두시키라 무코레시제 아드레스 야추 야 이메일 라디오 야추 아로바스 제메라 카브룽 콤 나 페이스북 쿠리 라 쿠리 아드레스 라디오 야추 no kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 uri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa ubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abategetsi b'ibihugu bya Afrika barenga 30 barahuye na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu nama y'iminsi 2 yabaye ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye tariki z'3 n'itariki 4 zo ku kwezi kw'icyenda. Kiaba ikorani lori komeye chane giambele, kiaba tege tibi hugu vijomuli Afrika libereye hanze ya kareleka Afrika. Mulio nama President Xi Jinping, yeme ya gushiri mitahe mishasha agachilo kimiliari di, milongi tanda tu ya madora alia manya Amerika mkareleka Afrika, mkiringo chimnya kitatu ye milije. Yo mitahe yiyo ngeye kuindi mitahe ya agachilo kimiliari di, milongi tanda tu ya madora ubushinwa bugaribu gemele ya kareleka Afrika mwaka wihumbiwili na chumina gatanu. Perezida Xi Jinping yemeye kandi kubandanya ibikorwa byerekeye inyubako mu karere ka Afrika bifashwa n'Ubushinwa biri mu mugambi rusangi witwa Belt and Road Initiative. Uruhara n'igihagararo cy'Ubushinwa muri Afrika muri iki gihe birarengeye bikomeye cyane rwose uruhara n'igihagararo cy'akarere k'Iburaya na Amerika muri ako karere. Yamara harabanebagura ugo ruhara n'icyo gihagararo cy'Ubushinwa muri Afrika. Bavuga ko ari yindi nyifato ya gikoloni igarutse muri Afrika, batangaza kandi ko Afrika igiye gusubira kugwa mu mitego y'amadeni. Yamara president w'Ubushinwa Xi Jinping avuga ko igihugu ciwe gishira imitahe mu karere ka Afrika atabibanje gusabwa kandi ko kitivanga muri politike y'ibihugu byo muri Afrika kandi ko ico gihugu kitarondera guha amategeko ibihugu byo muri Afrika. N'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bavuga ko imigenderanire hagati yabo n'Ubushinwa ifitiye akamaro impande zombi. Batangaza ko iyo migenderanire ifatiye kukubahana n'uburinganire kurushiriza hagati y'impande zombi, umuntu abigereranije n'imigenderanire hagati ya Afrika n'akarere k'Iburaya na Amerika. Bamenyesha ko iyo migambi igenewe gushika ku iterambere rusangi ku mpande zombi. Mu kiganiro muri sanga muri kitondo kuri uyu mugoroba wa Murantunga twatumiye Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Frederic Mvuginyumvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari i Bruxelles mu gihugu c'Ububiligi. Ndabaramukije batumire.
Amahoro neza hafi turakuramukije.
Ego. Ego. Iyo nama iryo koraniro riheruka guhuza abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika barenga 30 na President w'Ubushinwa Xi Jinping ku munsi wa mbere n'umunsi wa kabiri w'indwi iheze. Iryo koraniro mwajyakiye gute? Ntangure kuri Professor Gilbert Niyongabo.
Murakoze. Kuvyo kuri je nibaza yuko ni umujyango mushasha ku Banyafrika. Kwera mwazi yuko chana chande mnyafi huko vijomu ya Afrika wikeneye ya mwazi yuko vila seaba imurane chango mbasanga vila kenye vila kenye mitahe kubia vitezi mbele chana chande mwazi migambi ya abo mwazi yuko mnyaka ya heze huko vijomu ya Afrika ni huko vijomu jari mjirama jabele mwazi mborane mitahe mnyaka milongu mnani yuza yuko alige chiza kugira ngo huko vijomu ya Afrika wimadu kutezi mbele chana chande mbele kubia enge yuko bomenya ubu yuko mitahe ikenewe yuko irakenewe kandi nibaza ko ari umujyango mwiza umuntu yoshima.
Yego. Mweho Frederic bamvuga inyumvira mwakijyo koraniro gute?
Mu bisanzwe muri mwe ni bibihe ni nyukumenya ingene urabi ibintu ugategera ikiriko kiraba mwisi kugira ngo umenye neza aho na uhagarara. Mu bisanzwe iyo nama yabaye itariki 34 z'ukwezi ni nama idasanzwe yabereye mu Bushinwa kandi bamaze kumvikana ko izohori ba gatatu ku myaka 3 itashe bahura biba mu Bushinwa cyangwa mu gihugu kimwe cyo muri Afrika. Iyo nama rero bita FOSAC cyangwa FOCAC ni nama mu bisanzwe Ubushinwa bufisemo inyungu zidasanzwe na cyane cyane uravye Afrika kandi eka bagoma no kwerekana abanyaburaya ko aribo barimo baratera imbere bafite ico baha cyane Afrika gusumba abanyaburaya. Abanyafrika nabo bakavuga bati ni umwanya tubona ko natwe twoshikiriza imigambi yacu hanyuma tukara amahera yo kuteza imbere Afrika ngene twoyaronka tutiriwe turagoka tutiriwe turasabwa ibinabiriya ati turayabaha mbwo mungire kabaga ati turayabaha kandi ntacyo tubasaba ariko turaza kubigaruka ko niko bivugwa ariko burya hanini siko bimera.
Yego. Muri iyo nama President Xi Jinping yemeye gushima itahe mishasha y'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari mu karere ka Afrika mu ngingo y'imyaka 3 yemirije iyongeye ku yindi miliyaridi 60 y'amadolari ubushinwa bwari bwemereye akarere ka Afrika mu mwaka w'2015. Professor Jibe Niyongabo, amafaranga mubona amafaranga ahagije yo guteza imbere nk'ibikorwa bifasha mu iterambere muri Afrika?
Nakoze kwicyo kibazo kubyo kuri amafaranga ni meza mugabo ntakwiye kubera munavye iterambere ry'ibihugu bya Afrika muri imyaka bihugu bisanzwe bikeneye imitahe myinshi uravye mu gihugu iterambere basanzwe bafise uravye ko bihugu byinshi uravye mu migambi yabo y'iterambere cyangwa mu bicu umuntu uvuga nk'umubiri tabu byabo kenshi bihugu byo muri Afrika byarashyize imbere gutera imbere bagashyira imigambi shikako hafi 10 anifite 15 n'ibera kandi ibihugu by'ishyirahamwe y'ibihugu bya Afurika ibindi byasabye ko ibihugu byo muri Afurika bonyine bwiwe umugambi hafi umwe w'iterambere zoshika mu mwaka w'2063 nivuga ko ari imyaka basanzwe babona imyaka myinshi uravye rero ku gihugu cyose uzosanga naho umuntu yovuga nk'igihugu cy'u Burundi uzosanga ikeneye hafi imwe cyangwa zibiri z'amadolari murafashe nk'u Burundi ugiye muri Congo ugasanga bafise bakeneye nk'imiliyari hafi 5-10 rero ibihugu bya Afurika bishika 50 umuntu aravye bikeneye amahera menshi arengayo nicyo gituma nibaza yuko bakwiye kurondera imitahe ahantu henshi hadasa kugira ngo bagwize nuvuga nti isoko y'amahera cyangwa isoko y'imitahe murazi yuko murazi ko mu myaka yahera wasanga ibihugu byo muri Afurika bigenda gusaba ingurane by'i Buraya bari basanzwe bafite imigenderanire ibihugu byo muri Aziya n'ibyo muri Amerika ya Latine bageze gusaba ingurane ibihugu byo muri gihugu cya Amerika cy'80 biratera ingorane icyo bise kwizona de hanyuma mu nyuma bagira ijya migambi bise ajetse baturuturere nuva yuko wasanga ibihugu byose bigafite ibihugu bya Afurika wasanga biko biregeranya bakavuga ati nibirukana abakozi bicaye mu bugare amashyirahamwe ya leta. Ibyo ni ibintu byateye nubwo ni intama mu bigo byo muri Afurika nicyo gituma rero ko muri iyi myaka ari igihe gishyashya cy'uko bagenda akarondera amahera ahari kandi nibaze yuko uravye ku isi iho usanga gifite imitahe myinshi mbere usanga kigurana na Amerika maze ko Ubushinwa busanzwe bugurana na Amerika nicyo gituma nibaze yuko nta ntama na gatoyi hari yuko ibihugu byo muri Afurika byogenda bigagurana igihugu cy'Ubushinwa. Ariko cyo no kubera ko ndiko ndaheza nuko bogerageza bakaraba yuko ingorane zigeze gutera ingorane y'amadeni togaruka cyane cyane mu bigo byo muri Afurika intambara byazihaye nuko wasanga bonona basisagura umuntu afashe nk'akararo rero urasanga mu gihugu ufashe nk'igihugu cha Cote d'Ivoire ugasanga burani tanga mahere bakoresheje gusanga barubatse isengero kujya ibubatse muri Cote d'Ivoire ya Basilique Saint-Pierre
ya Musokro
ni Roma murasanga ugasanga ibintu byinshi by'ibishushanyo bubaka tagira kamara ibaze yuko rero ko iyo myaka twayirenganye ariko cy'umuntu yoshimikira ko cyane cyane no ku bihugu bya Afrika bikotera imbere ni bihugu igihugu cyose cyo kiyatera imbere usanga gifise ingorane z'imitahe kandi tuzize kugenda kuronda imitahe ahiri ibihugu bihari bikorera bifise imitahe ibihugu byo muri Bushinwa bashobora kuba n'Ubuhindi kandi n'ibindi bwa ku isi bibaze ko imitahe Bushinwa ari cya mbere.
Murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Bizimana uratwumva
ego terabumva
ego irindi zina nahuri
Bizima meta inkandi utumba mu Burundi
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
tena rise ikibazo
yego mubaze
cyuko kuntu ibyo muri Afrika ushaka udakwaka ingurane mu Bushinwa
nicyo kibazo
twashaka ko ata kibazo bishobora guteza niba ata kibazo sinzi uko bizogenda.
Yego murakoze mumwishyure Gilbert.
Yego nibaza yuko ingorane ntazihari mu bisanzwe ko murazi ko ibihugu byo muri Afurika n'Uburundi burimo ibihugu bisanzwe birondera imitahe hanze cyane cyane ku byerekeye imigambi gutera imbere nta ngorane zihari cyane cyane ko Ubushinwa bwavuze yuko butazokwisuka mu bihugu za politiki ariko cyane cyane cy'umuntu yoraba n'icy'amahera by'ukuri azokora mu gihugu aha niho umuntu yokwita yuko umuntu azogerageza nibaza yuko karaba cyane cyane umuntu abikora ibyigwa kuko bigenda nuko araba mbega ayo mahera ibihugu bya Afurika biriko biraronka bizoyakoresha neza cyangwa bizoyakoresha kuvuga etwe bizokoresha nka kumwe byakoresha amahera ya kera nawa niho umuntu yabagabira akavuga yuko ariko ndibaza yuko ibihugu byo muri Afurika urafika kahise kawe ingorane zagiragira cyose yakonona amahera. Murakoze
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga Ubushinwa ubu umuntu yitegereje igihagararo cyabo kirengeye muri Afrika kirarengeye akarere k'Iburaya kirarengeye na Amerika tukaba tuzi ko Ubushinwa ari igihugu kiriko gitera imbere no muvuduko mwinshi kikaba gikeneye amatungo yo mu butaka kubera kije muri Afrika abanyafrika ndibaza ko batabona ko ariko Ubushinwa bukunda Afrika bufise inyungu buriko burarondera ayo matungo ari munsi butaka na cyane cyane muri iki gihe buri mu ntambara y'ubudandaji na leta zunze ubumwe za Amerika. Frederic amvuga inyumvira uravye ibyo bintu bya geopolitique turazi ko Ubushinwa na Amerika bari byo bihugu by'ibihangange ku isi bikomeye cyane mu butunzi biriko birahiganirwa kugira igihagararo ku isi Ubushinwa bwo ba aricho kiriko kiratuma bwiyegereza cyane Afrika na cyane cyane muri imisi
ico abatwumva botegera nuko Afrika no muce w'isi utunze urimo butunzi bwinshi abanyaburaya barondera abanyamerika barondera kandi nabo muri Aziya cyane cyane abashinwa barondera. Ubushinwa rero burakeneye mu guteza imbere amahinguriro yabwo ubwo butaka ubwo butunzi dufise muri Afrika. Iyo ni inyungu ya mbere ikomeye badushaka ko. Icya kabiri nuko barakeneye amasoko. Uyu munsi twebwe turi isoko ridasanzwe kuko hariho amahinguriro menshi mato mato amaze y'abashinwa amaze kuza muri Afrika. Kandi ugasanga ayo mahinguriro abayakoramwo si abantu banyafurika n'abashinwa umenye ko abashinwa ari cya kane cy'abantu bagize isi ku buryo rero bakwiragiye mu isi kandi bagira ubuzi kugira ngo abantu babo baronke ibyo bakora. Iyo ni inyungu igira kabiri. Inyungu igira gatatu ni uko mu by'ukuri Afurika Ubushinwa burayahahanwa n'abanyamerika n'abanyaburaya ku buryo abashinwa bavuga batireka tugerageze tureshe abanyafurika bumve ko byukuri turuta abanyaburaya badukurikire batwumve ati kubera iki kubera ko bavuga bati abanyaburaya babaha amahera makeya akubera ko amahera y'abanyaburaya akurikiranwa n'irya ya banki y'isi ikurikirana amafaranga yagiye mu gihugu kanaka kandi isubizwa ryayo rikanagorana rero ikindi nuko ayo mahera cyabwo bati nta nyungu nini natuzobasaba bagacara baha ndetse na yagusha kugira ngo babareshe ikindi nuko ayo mahera babaha abanyaburaya babagira bati camugirageza mukurikize politike y'ugusonera gateka kazi na muntu ariko mu Bushinwa nabyo nabo bagira kandi bo bajya bavuga bati ntamwe hacyo tubagoza ugasanga rero biraresha abo banyafrika ahanini no vuga nti inyungu nize ariko ari inyungu rero ikibazo kijyanye n'umutekano kitavugwa ariko ravye hariya mu manuko bw'Ubushinwa hariya muri za Malaysia karaba hariya muri za Vietnam za Philippines hariyo amato y'ibintu bivuye iwacu bica barakeneye ko haba umutekano mu mutekano nawo kwenda guhungabanywa nuko ibyo bihugu biriyo harimo no na Korea y'Epfo ari bihugu bifitanye imigenderanire na Amerika rero nibyo nibyo bitera hanini imashamirano n'imishamirano hagati ya Amerika n'Ubushinwa kugira ngo babarekere ibintu byabo bize biraduga byoroshye ni kimwe bose na Taiwan Taiwan urabona ko ni igihugu kiri kitwa ko ciyompoye ku Bushinwa abashinwa bakavuga bati ntidushobora kwemera ko kiguma cigenze uko gishaka reka tugifate tumere nk'abakinigira mu menshi maze nigisubira kuza kiragira imigenderanire cyari gifise na Amerika nico bituma abasoda benshi hari abasoda benshi hari amato menshi arengera hafi mu 60 agenda gukora icyo gikorwa urumva rero Ubushinwa burafise ibibazo bidasanzwe kandi babwirizwa gutorera umuti na cyane cyane mu kurondera ingene baduza bagirandira imigenderanire n'Afrika Afrika rero iyo nama yarayibaye nakubaye ko atari inama ya mbere izogumiba rimwibera mu Bushinwa handi zobera mu gihe kimwe muri Afrika kugira ngo barage ingene boresha Afrika Afrika ibabere ikigega kigira kabiri kiza kirabaha ibyo bokenera
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Colonel adutera kama Colonel uratumva
yego ndagumva
mono watubwire n'izina naho uri
niyo sa Colonel neza neza mu magaze mu rutani gihofi ukemba
mu Burundi yego mufite ikibazo cyangwa icyumvira umuterera
intererano abivuze neza bamvuga inyumvira akoresheje ijambo ngo kuresha nibyo Ubushinwa ariko buratureshya buresha bene bigo bya Afrika kugira ngo bunagure ama industry yabwo butware buno butaka buno butunzi bwa Afrika kugira ngo donke buzofashe ababo mu nyuma mu concurrence America mu concurrence bindi bigo by'u Buraya kibi ihugu giteye ubwoba mu minsi iza nka Amerika cyifatiye ndetse isi na oni n'ibindi rero nk'abarigere dufise nabo mu hejuru mu bihugu byacu bya Afrika bobo ntibabitahura uko batahura ko ari imigenderanire myiza urumva ko banyuvuga inyumvira yo karabitahura batahura ko ari ibintu biza gutanga ubutunzi imigenderanire myiza ego nivyo ko imigenderanire yoba myiza si bibi kugirana imigenderanire n'idiplomasi ariko nibarabe koko nimba badashobora kwimbira icyobo bino bihugu ngo bagurishe trezoro yose dufise mu nyuma abazi nyuma yabo bazobure icyo bafata bazobure icyo bazokwikorako uno munsi rero nibaza ko Afrika ukuresha neza siko kuba kururama nimba ushobora kuburabesha nibatureshe mugabo ibyo baduha tumenye ko tubikoresha mu mwanya muto nimba bo rogutari imyaka ine kubera igima y'imyaka ine natwe tube tuvuga tuti ubu Afurika yashobora kwihingurira ibintu byacyo Ubushinwa imigenderanire ntibe kunoza bwo nibe mu budandaki duhanahane ibyo twahinguye nabo batugurire uko nyine kugira Estonia na Amerika murakoze
turabashimiye Ubushinwa buravuga ko kuba bunebagura bavuga ko bushobora kuba buriko buraharonkera karyo bugakura inyungu nyinshi muri Afrika kurusha uko abanyafrika bakura inyungu ku Bushinwa ubushinwa bwo bukavuga ko ibi impande zose zihakura inyungu to bigira kamaro impande zose haba ku ruhande rwa Afrika n'ubushinwa niko mubibona Professor Jibe
murakoze kubyo kuri unaravye kuri imyaka bavuga ntibigenderana bishasha iri hagati ya Afrika n'ubushinwa munaravye arasanga ko byukuri ubushinwa bwasa nk'ukumega bwa fungutse cyane cyane muri imigenderanire mishasha iyo no guhanga akarorero munaravye mu myaka iheze igihugu cya Congo cyarigeze gusinya hamwe n'ubushinwa ukungene boda bashorera ubutaka bwabo nabo bagasabaha amahera canke bakavuga ati reka tuguzanye umuntu ndabakoreye amabarabara namwe tuzomudushamwimba nagiye kuraba ubwo tusanga rero ibyo bintu mu gihe ubutaka ibihugu bya Afrika bitazi neza ukungene ubutaka bwabo basa nk'ukumenga barabushora ku masoko canke kubusohora mu bihugu ugasanga rero ingorane rero iyo ufashe nk'igihugu nk'ubushinwa kikaza kikima ngaha kikongera kikishorera nuva yuko ico gihe igiciro n'ubumenye igiciro cy'ibyo batwaye nico nibaza ko ariho cyatara munakwiye kugabira nico gituma rero hariho amakenga mbere benshi bakunda kuvyandika yuko y'umuntu yogaba mu gihe uri kuragira iyo migenderanire n'igihugu nk'ubushinwa kandi kikaba ari igihugu kikoresha ubwenge gishobora kwiha isi muri Afurika kuruta ibyo umuntu ashaka kuronka avuye mu Bushinwa niba ko cyane cyane niho ari intambara
yego murakoze hari n'abavuga kandi ko ama societe yo mu Bushinwa kubera menshi nka yose n'ama societe ya leta akurikiza amabwirizwa ya leta yagiye gushima itahe muri Afrika atagendera ku nyifato yo kwirinda ibiturire nk'ama societe y'Iburaya na Amerika ibyo ngo bikatuma haba ruswa cyane mu gutanga amakontra kuri aya masosiyete ku mareta yo muri Afrika abafise izo mpungenge mubona batavuga busema Frederic bamvuga inyumvira
mu bisanzwe ukurikiranye neza ingene babiri ko biragenda ntibarira busema kubera ko ibintu bya ruswa birajamwo kandi kubera iki kubera ko abo bantu babashinwa iyo baje mu gihugu cawe ntibakorana n'abanyagihugu bakorana n'abategetsi ikibazo burya tugonda kugira nuko uravye n'imigenderanire ngaha hagati y'ibihugu bya Buraya bijanye n'amafaranga abanyaburaya batanga muri Afrika nuko amahera usanga aca akoreshwa n'abantu babateye barongozi y'ibihugu ayo mahera akaza gutunga imiryango yabo akaza kugira ubudandaji bwabo akaza guteza imbere imiryango ntaze guteza imbere igihugu burya n'ahandi birasa amahera aza nta banyagihugu bazomenya ko ayo mahera yaje ayo mahera azogwa mu mifuko y'abategetsi hanyuma biherereyo kandi byarutwa bizojamo n'agahoro ndi butangiye gato nabonye mukanya aho abashinwa umushinwa yari yaronse isoko ibugande hanyuma mu ministeri arayimusinyira mu mpisho y'amahaya mahera mu mpisho ntayahaye leta hanyuma rero uwo mushinwa acahura n'uwo mushikiranganje ku isoko acamufata mu ishati n'abantu bamurabira umutekano barinze kumufata uwo mushinwa n'abandi bashinwa ari babiri bari batanguye gukubitana nabo baganda amuhora ko ibyo yamusinyiye bitagiye mu ngiro urumva rero igihe rero bo babaje kurondera mwene ibyo bintu byabo kuko ubivuze neza bakurikiza amategeko y'ico gihugu bakurikiza amategeko y'Ubushinwa kandi nakubariye yuko muri ayo ma societe yabo nta banyafrika bakoramwo bakoresha abashinwa gusa bisanzwe inyungu z'amafaranga aza gufasha ibihugu byo muri Afrika byabwirizwa kuba ari amahera aje azwi neza kandi n'abanyagihugu bakamenya neza kandi bakamenya n'icyo akamaro abamarira hanyuma rero bagerageza bakagira imigambi yumvikana mugabo ntibi migambi iza guherera mu kirere hanyuma uzusange imiryango yaratunze barubatse zabo bisagara byahanye hirya no hino mugabo ugasanga abanyagihugu baracari muri bwa bukene ntangere rero nibaza nti igihe atamategeko ayerekana neza ingene izo ngurane zigenda ingene ubwo butaka butangwa amaherezo nizo nduru ugasanga ahubwo turimo turasubira inyoma ituriko turatera imbere nkuko twabishaka burya rero ikintu cerekeye izo ngurane ikibazo kiri ahanini ni mbega izo ngurane zije gukora iki zije kurabande abanyafurika baramaze kwivanamwo kagatima kasatuntu twanje bavuga bati uturaronse itunga reka turikoreshe uko dushaka kandi ntawuzo naryishuza iri baduhaye tuzogerageza kurisigura iri naryo tuzogerageza nibaryo batugabiye ntawuzo ritubaza gasanga rero ikibazo aho kiri ni ayo mafaranga maririki abanyagihugu basanzwe bo muri Afrika.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone duhise Frederic ku murongo wa telefone. Frederic uratwumva?
Ndabumva
cyane.
Ngo watubwira irindi zina nahuri?
Abo ndi mu Kirundo nitwa Frederic Chaka.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro terera?
Yego ikibazo afise ni iki? Ego abashinwa baraje gukora muri Afrika. Ese mu gukora kwabo niyo baje gukora ibintu byabo babikora mu kinyegero kibashaka ko n'abanyafurika tugira icyo tumenya mugabo bo baraza bakumva baratanze ingurane izo ngurane zituma tutagira ubumenyi nta kamaro zifise twe urubyiruko cyangwa urwaruka tutabasha kugira icyo tubigira ko nibaze bakabaye baza tukagira icyo tubigira ko kuruta uko baza bo bifitiye inyungu zabo kuko icyo gihe n'urudandazwa mugabo twebwe tukaguma turi igishoro muri bo.
Yego murakoze. Professor Jibe icyo cyimviro cya Frederic ni biravugwa ko abashinwa iyo baje mu mitahe bariko bashira muri Afrika n'ibikorwa mu nyubako zifasha mu iterambere muri Afrika usanga bakoresha abantu babo ntibagire icyo no kwita nk'uguhinyigisho abantu bo muri Afrika nabo kugira baronke ubuhinga bashobora kwiteza imbere baharongere n'amahera yo kwifasha no gufasha imiryango yabo. Ni kibazo gikomeye.
Ego byukuri icyo kibazo kirakomeye kubera musanzwe iyo mu ariho nk'amahingure muri Afrika cyangwa abara kiza nuko ama guhingure bo ariko baragira gufasha muri ubwa yuko abantu basanzwe baba muri icyo gihugu. Rero nicyo gituma rero dusanga rero nko muri kuma kontra y'ibihugu nk'Ubushinwa n'ibindi bihugu usanga kenshi ubwo bumenyi batabutanga. Uravye nko mufate nk'ishyirahamwe yayo yose umuntu isanzwe ikorera muri Afurika uyifashe yayo yose igiye gukora nk'ibarabara uza kuzosanga abantu baho baronka ubuzi cyanke bagiye ku butaka aricyo kimwe ari usanga rero ku makontra amwe ugasanga abantu bagusanga nk'ubushinwa ugasanga babizaniye abantu babo ko basanzwe bafite abantu benshi icyo ni ikintu kizwi ugasanga rero ubushinwa buraje buracukuye ari ubutaka cyanke burubatse ugasanga byose abantu basanzwe bahaba nta karongo cyangwa akarusho gashasha basanzwe baronka nibaza ko arizo cyane cyane ariko ibyo mu bisanzwe ko ibihugu byo muri Afurika bisanzwe bibiri izo n'ibintu bashaka gushyiramo mu bibiri novuga muri imbere yo gusinya kumvikana izo ni bisanzwe bihari iyo ari ishyirahamwe yo hanze ize gukora mu gihugu kugira ngo umuntu by'ukuri akomeze iterambere ry'igihugu cyangwa ry'abantu basanzwe baba mu gihugu cyangwa abantu umuntu ashyiramo ati abantu bazokora ibi bazoba ari abantu bafite ubwenge gihugu cyane cyane nicyo umuntu yavuga umuntu akabishyiramo mu makontra kugira ngo ubumenyi bajye bubandanye kandi bufashe n'igihugu muri kazoza. Murakoze.
Murakoze Fiston nawe aduteye akamo. Fiston irindi zina?
Ego nitwa Irakoze.
Uri he?
Ndi mu Kamenge Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro terera?
Ngomba guterera kuzerekanya n'imigenderanire y'Ubushinwa n'ibindi bihugu byo muri Afurika.
Yego.
Urabona turanze Ubushinwa bwo bufite politiki yayo bwisangije butirirwa buraraba ngombe iki gihugu cyubahiriza ubwigenge bw'umunyagihugu cyane ikora ibintu twe dushaka ariko bo kenshi bitaho kuri komerse. Niyo komerse rero irimo imitego rimwe abanyafrika ari ufuja rero twukanura kuko umuntu agomba kukwereka yuko akoroheza cyangwa kuguha ikintu kikoroheye kenshi usanga inyuma ari wakandi kaboko kariko karondera ikindi kintu kikunyaga kandi cyane cyane urazi nk'iyi nama iyi forum yaheruka kuba Sinafrika ndabona yuko ni Ubushinwa bwemereye ibihugu byo muri Afurika ingurane imiyadi imfashanyo y'imiyadi 60 harimo ingurane idasubizwa ariko rero ukibaza ati mbeko babemereye ibindi bavuganye ku ruhande n'ibihe kugira iyo ngurane zoshobore gutangwa Afurika tuzotangiye rero Afurika ni kumva yuko ubucuruzi kenshi ureke kubwita ku bihugu byahanze nahabyo babitwororeza cyangwa zigirishye biteho urucuruzwa ruza iwacu nyine muri Afurika gisigure ku nyungu z'abanyafurika kuko mu gihe cyose tuzoba dushimeye imfashanyo nta mugambi ushobora kugira urwawe usanga uri kugira umugambi w'umuntu yaguhaye imfashanyo rero nk'abanyagihugu cyane nk'umuntu akurikirana byerekeranye ubucuruzi cyane ubukungu bw'isi nuhanura yuko ego imfashanyo nyinshi ziba bifanye n'amakontra tufatiye nko kuruzi umwene wacu arahije kuvuga usanga amakontra tubahirizwa agateka akazi na mu environema ugasanga natanga akazi ku banyagihugu nyine baho nateza imbere ako karere urumva izo kontra kweri ubona umenga ziringiriza amahera kose igihugu mugabo usanga umunyagihugu muto muto yakuvuga dasha ntimushikira gisigura amahera ashobora kujya ku isoko nawe isimumiza ashaka hayaronka agwabona menga niterambere mbwa iterambere idashika mu mizi hasi ikbariri hejuru
yego
rero turabikora kuri ikomerse rimwe rimwe nziza ni nziza mu gatoyi mu ruhande runini yasi nziza
murakoze haramaze kuvugwa imishamirano imaze kwibonekeza hagati y'abakozi b'abashinwa bakorera amasosiyete y'ubushinwa muri Afrika n'abanyagihugu bo muri Afrika mu bice amasosiyete bari karakoreramwo byari bonekeje muri Zambia mu gice mu gisata cha cuivre aho abakozi b'abashinwa batanye mu mitwe n'abanyagihugu baho amasosiyete iyo sosiyete yacukura ubutare bwa cuivre yari muri Zambia byari bonekeje muri Cameroon naho leta yahaye amatongo igakuramwa abanyagihugu itana ba haye indishi itana ba bwi imbere gihe ko amatongo azotangwa yukurimwamwo imiceri n'amasosiyete yo mu Bushinwa hari nibindi byibonekeje biheruka kuba nko muri Uganda munantunga muri Kenya aho umushinwa yagurisha makinga ndibaza yatutse yifatiye mu gahanga abanyakenya bose bita inguge na president wa Kenya arimo ivyo nibibazo bizobandanya byibonekeza cyane mu gihe ubushinwa butera igihagararo cyabwo gikomera cyane muri Afrika Frederic Mbambuye inyumvira
gose cyo ni kibazo kidasanzwe mere nkugaruka gato kuri ibintu barimo baravuga mu bisanzwe kuryango izi ngurane zitugirira kamaro canke ubutaka butugirira kamaro bwa mbere na mbere tubwirizwa kumva ko ubutaka bwacu babutwaye bagenda kubushira kubuhingura mu ibintu isi kenera harimo na Afrika nyene ugasanga ro biciye bigaruka bizimbye inshuro nyinshi uko byabwiza guhingurirwa aho muri Afrika bene niko twebwe dufise ubwo butaka kuki abategetsi bacu badasaba ubwo bushinwa bukaza na mahinguriro aho mbwa mahinguriro ategekwa hanini n'amategeko y'igihugu kandi harimo ngombwa abo bo muri cyo gihugu bakavugana igitigiri ibice kwijana byo babirimo arabashinwa bicane birimo aba bantu bo ngaho kandi abahinga babo ntibashiramwe abanyagihugu basanzwe hakaba arimo n'abahinga babwiza gutegura kwigishwa ingene ayo mahinguriro yobandanya n'igihe icyo gihugu cyo bacaravuyemo nk'ubushinwa bwaravuyemo kugira ngo dusubire tubananya gutera imbere ubwo bari urukundo mu byukuri bavuga uti aba bantu bazanywe n'umutima wo guteza imbere Afrika icyo ni kibazo kigira cya mbere cya kabiri ni ingene Afrika igiye muri ayo manama yobwiza gutegurira hamwe ibyo bosaba abashinwa kumwe wese yidombora akagenda kwisabira umukuru w'umushinwa uwo ndakidombora agenda kwisabira umukuru w'umushinwa cyaba nk'umwami umwami w'abami azarakira uwari we wese ashaka ubukobera ko umwe wese arondera utunyungu twiwe rero nkavuga nti harakwiye ko haba inama muri Afrika ihuza abakuru b'ibihugu kugira ngo barabe ingene ibyo bintu ubushinwa bushaka byo bagirira akamaro cyane cyane abanyagihugu bo muri Afrika asatari abategetsi bo muri Afrika rero ibyo biba zinduru ziba hagati y'aya ma societe y'abashinwa n'abanyafrika hari n'ibiterwa n'uko nyine atamategeko ya Afrika abagenga ayo mashyirahamwe kandi hakaba harimwo ukutubahana byibonekeza hagati y'abashinwa n'abanyafrika baza bigenda nko kumenga Afrika ni shamba burya mu Bushinwa abantu baza muri Afrika bibaza ko abanyafrika babahejura umubiti nkinguge indege ziza ziba zigwa nko mu biti abantu bakuruka ku biti niko jewe umwana wanje yiza nsiguriye ati mu Bushinwa ingene dufatwa nko kumenga turutuntu tudukoko tutabaho tuba mu ishamba urumva rero umushinwa wacu adufata nkuko igihe rero atarahindura mu mutwe ingene tubwirizwa gukorana kwabuza kwanwa n'abantu biza amashuri kandi bazi ngene isi iragenda ntiturashoboka kumvikana bo baje gucukura ibyo gusa nibyo bibaragishinga mugabo tubwirizwa kora ngene itunga ryacu turi hagaciro natwe tukihesha agaciro
murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone dusse Jerome uratwumva watubwirira izina nahuri yego ufise ikibazo canke icyumviro
kandi n'atanga kuramu kimutumire
arabumva
yero ndiko ndabira akuserekeye cy'ubushinwa cyane nane cyakangwa no bikiye gusa bo tukira bo n'ibari ngwana babonamwo yuko ubushinwa bwafasha icyari cyaza namwe ngwana afata ikirengane byare mugaje nona Afrika yari kene abantu nkabo bo kuyiteza imbere bo kubaka ibintu by'amabarabara kuko urabona turacyabuze amabarabara ibintu by'amavuriro biracyakenye rero bagizinama bakagira ingufu zo kudufasha simbona yuko abameze gutwe twosyanka ahubwo tubashyigikira
murakoze
sinzibazokibaoyacumvise neza
ndibaza ko batumvise Professor Gilbert mwamwicura
ahubwo sinamwumvise neza mwasubiriramo gatoya
Jerome wasubiramo icyo kibazo
nariko ndamubaza ni kubyiwanje ndabibona neza yuko ubushinwa bwogira neza kudufasha aha muri Afurika kuko turacyabuze ibintu byiza mugabo wewe sinzi ku ruhande rw'ibindi nabibona nimba abibona nabi yatubwira amakenga abibonamo
murakoze mu mwishure
yego murakoze ku by'ukuri kuko nari nabivuze bwa mbere ku bihugu byo muri Afurika bisanzwe bikenye imitahe kandi ubushinwa bukaba buyifise imigenderanire nibaza ko isanduku yatanguye gusa amakega nkuko nayo yavuze kare nuko ugenda bararaba yuko ata mitego ihari mitego umuntu yovuga ya mbere nkuko ari gusanga nk'ibigo byo muri Afurika hako basinya amasezerano yahagaze ku biguzi ibyo Ubushinwa butwaye hari gusanga mu masezerano bareka ati genda mwimbe ubutaka ati hanyuma iki gihe zovugana ivyo mbasha gusanga ico ni intama bya mbere gira kabiri bashaka gusanga nk'ubushinwa ko budasanzwe bwisuka mu mvuzo za politiki bashaka gusanga nk'igihugu gisanzwe gifite ingorane kirasavye ingorane kiburonse mu buryo bworoshe ngo ari umuntu yabivuze yari nabivuze na kare iyo rero savye ingorane utabanze kugira ivyigwa binonotoye ku migambi iterambere usanzwe ufise icyo gihe ugasaba ingorane ukayironka byoroshe gashaka no kukugora ko misanzwe umuntu ujya umuntu akugurana ikintu agufasha arasaba kuraba ku by'ukuri iyo migambi y'iterambere usanzwe ufise yuko izotuma by'ukuri uriha iyo ngurane ikigira gatatu naho umuntu yavuga ati uyu muntu asanga kumenga ronse ibintu ukoroha umuntu kuba yuko harimo imitego nubwira umuntu akaraba cyane cyane izerekeye muri amasezerano vy'ukuri yuko bigo vya Afrika bifisemo inyungu ikwiye iboneka ivyo bibaza yuko kuko musanze mubizi yuko vyo muri Afrika byagize ingurande nyinshi mu bihugu bitandukanye mbere hamwe n'intamba mbi nyinshi mbi nico gituma nibaza yuko ibihugu vyo muri Afrika vyoja mbere tugera hafi nkuru nani bakaza bararaba yuko vy'ukuri imigambi y'iterambere isa nko kumenga irasa cyangwa ni imigambi y'iterambere iboneka kugira ngo umuntu asabe ingurane asanze ofisi umugambi urashe ugutembere murakoze
murakoze umuntu yitegereje bivugwa ko ibihugu bitanu gusavye muri Afrika bivyo bifise umusesekara mu bijanye n'imigenderanire n'ubudandaje n'igihugu c'Ubushinwa nikihe ibihugu byo muri Afrika byokora kugira ngo bishobore gukuramo inyungu muri iyo migenderanire y'ubudandaje bishobore kuronka umusesekara ari byinshi aho kuba ari Ubushinwa bugira umusesekara ku bihugu byo muri Afrika JB
murakoze muraze ko muri imyaka ibintu byekeye umusesekara n'igihugu c'Ubushinwa n'intambara zikomeye kubera mu myaka iheze 2020 Ubushinwa bwarateye imbere mu buryo butangaje burahingura ibintu bitangaje mbere no mu minsi iheze mwarabonye umusesekara hagati y'Ubushinwa na Amerika aho mbere usanga na Amerika ishaka gufata nk'imizi y'ibi amasezerano mashasha akayahindura kugira ngo Ubushinwa ntibusubire gushorera Amerika cyangwa Amerika yake kugurira mu Bushinwa ibyo musanga ari ntambamye kubera igihugu kimaze gutera imbere icyo umuntu ashobora gukora ni ukuraba ukungene mu masezerano Afurika ifitanye n'Ubushinwa yuko hozamo imigambi nuvuga nti yo guhingura mu bihugu ni ukuva yuko hako twebwe dufata ubwo butaka tukabushobora kunyere bumeze buko muntu atogaragiza karabo yuko muri iyo migambi ya cyangwa mu masezerano yuko batohingurira mu bihugu byo muri Afurika umuntu agashobora ibintu muri yo kwita nk'ibintu meze kunonosora nibyo umuntu yovuga cyane cyane kugira ngo ibihugu byo muri Afurika bigende iterambere mu guhingura ubutaka bwabo cyane cyane niho umuntu yovuga yuko niho byotuma Ubushinwa by'ukuri bufasha Afurika kubera mu Afurika mu bihugu byose byigeze bigira imigenderanire bose bariza bakabakimba bagatwara bakimba bagatwara mugasanga rero nta atari byo kubike bike nibisanga bimaze guhingura mwafashe nk'ibigo byo muri Afurika y'Epfo cyangwa muri Zanzibar n'ahandi unashaka kuvuga uburero bukebuke batari bwinshi uzasanga ibigo byo muri Afurika yuko bisigaye bihingura ubutaka bwabo cyangwa ubutunzi bwabo
murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone Alvis aduteye akama Alvis uratwumva irindi zina nahuri watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbeye
nitwa Nihumwe Delvis ndi mu ntara ya Muyinga
mu Burundi
mu gihugu cy'u Burundi
ufise ikibazo canke icyumviro
icyumviro
mugishikirize
bona yuko Ubushinwa bugumye dutwara ubutare bwawe bagiteye ingorane mu Burundi
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku nama iheruka guhuza abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika na president w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping akaba yemereye Afrika akarere ka Afrika gushiraho imitahe y'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari umuntu yitegereje muri iki gihe hari ibihugu bikomakomeye nka Amerika iriko irikumira ko yikwegera ko yiyuganana Ubushinwa mubona ko bushobora kuhakura kwaronkera karyo kukongereza ingufu zabwo n'igihagararo ku isi nihe ngaruka bishobora kugira kuri Afrika bishobora kugira kamaro cyangwa bishobora kugira ku ingaruka mbi Frederica
byose bivana n'ingene Afrika ibyifashemo ubwa mbere nuko mu byukuri yaba Amerika yaba Ubushinwa bose barakeneye ubutunzi buri muri Afrika no kuvuga burya butaka na petroli ibyo ni ibintu abantu by'ibihugu bibiri birondera uyu munsi politike ya Amerika kuva habonetse umukuru w'igihugu mushasha urabona ko yagerageje kuraba ingene asa n'uyugarana kugira ngo Amerika igumye abanyamerika mugabo kandi akashiriye mbere n'ubuntu by'ubudandaji kugira ngo ibintu biri mu bihugu kanaka biveyo bize mu gihugu ciwabo. Iyo ni politique y'aba républicain ari ibyo bintu bibitwita mondialisation, kuvuga gusenyura imbibe kugyanga abakeneye imitahe hari abashikeyo abakeneye ibyo bagura hari abashikeyo batavunika badasanga amategeko yo kumbibe abaremera kugyanga ntibaronke ntibarobe ntibabure ibyo bakenera. Rero umuntu agereranije na politique y'abashinwa urasanga ko politique y'abashinwa itandukanye n'iy'abanyamerika abanyaburaya urabona bavuga bati twebwe aho tushaka gukorana tubwirizwa kubafasha bagiye bigenze uko bakurikije imigendera imibereho ya demokarasi abo bashinwa nabo bati twebwe na kimwe tubasaba nta by'akazi na muntu nta niki mwebwe gusa nimukire gutwemerera kandi amahera turayabaha turayabaha ku bwinshi. Rero urabona ko mu by'ukuri ubushinwa bufise iyo politike navuze kare kuresha ubwa mbere kuresha mu byerekeye politike no kuvuga kutitwararika ingende bariko imigendere ziri hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu mu bisanzwe kuko ajya bavuga bati abanyamerika abashinwa ntibashaka kwinjira mu kuntu abategetsi bariko baragirira nabi abanyagihugu niko abashinwa bakora hanyuma akavuga bati reka tuhe amahera nico gituma rero cyasanga rero nk'aho usanga hari imigenderanire mibi hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu ayo mahera ntaje mu banyagihugu ayo mahera agenda mu butegetsi kuko induri hagati y'abanyagihugu n'abatwara usanga itari kurako abo batwara bageza kubagirira neza kandi basha bafise imigambi yo kubagirira nabi kugira ingorane hagati ya mbere ni rero ukumva ko uwo mutegetsi areshwa kuronka amahera menshi kandi nuko ataca aza gusabwa kinini kimuhindura inyifato mu mategeko mu mategekeranire y'igihugu ciwe avuga ati bakazima bandika nk'igihe byo nshaka nico gituma rero Afrika ishobora gukwega cyane ubushinwa gusumba uko abanyamerika bakwega Afrika niho mbona ikibazo mugabo cyo tugaruka kuri yangendo ya kera bimwe bitagere forward hagati y'abanyamerika n'uburusiya n'ubushinwa na Korea ya ruguru aho wasanga izo nduru zibandanya turashobora gusanga ejo Afrika iri kiragwanirwamwo n'ibyo bihugu bibiri bose barimo barakirana badufata mu kwahati wowe caha wundi ati caha urya rakubesha ndo turakubesha burya naho mvuga nti abanyafrika turakwiye kubwa mbere kubatwebwe tukabatwebwe tukamenya ico dutunze tukamenya ico turi buryo utazi icuri ngo umenye ico tunze agaciro k'ibyo utunze ntiwimenya kuko ntuzoshobora kuganira n'uje kugura ibyo bintu byawe ngo umenye ingene bihagarara ko umuhe ubiha agaciro kuko ntuzobuza agaciro kabyo turakwiye rero kurondera abahinga bakatwigira bakatukamenya ibyo dutunze ingene bingana icya mbere cyo turatunze abantu benshi abo bantu benshi ni isoko nabivuze kare kuna risoko tubabwirizwa kuraba ingene bakoreshwa muri ibyo bintu byo gira kamaro abo banyagihugu nyene nkuvuga nabivuze na Jiliberi yabivuze kwiga ingene ibyo bintu turonka amafaranga aza agira kamaro abanyagihugu ubwo butaka ingene buhingurirwa muri Afrika kubyango habe abahakazi abanyafrika abanyafrika bize ibintu bisa n'ibyo bikenewe ngaho mu bihungu mu guhingura ubwo butaka bamenyereho ubuhinga hanyuma haba amashuri hagati ya Afrika na n'Ubushinwa niko abanyeshuri baragenda kwigayo ariko bakaje kwiga cyane cyane ivyo kugira ngo ko mbona bashaka ko nyambaga bashaka guterana imbere umwanya munini iya tubishyira ku mwanya munini iya ejo turabe nitwe twogereranya hagati y'abanyaburaya n'Abashinwa mugabo tuzi icyo turondera kandi bitayigwa n'abategetsi gusa bigirwa n'abarundi bigirwa n'abakongomani bigirwa n'abazambia kuko uwo mugambi ntubumugambi w'abakuru ubumugambi wa Afrika ni kuvuga abanyagihugu b'abanyafrika barongo irindongozi barimo barabonderera ineza yabo y'uwo munsi n'ejo.
Murakoze Kamana aduteye akamo. Kamana uratumva?
Ndabumva mwiriwe.
Irindi zina uhamagaye urihe?
Ndi Kigali mu Rwanda, nitwa Kamana Leandre.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
n'icyumviro ndabashimiye murakoze
murakoze
nashaka kuvuga kuri ira nama irutse kuba mu Bushinwa n'abayobozi ba Afurika urebye ni inyungu z'Abashinwa badushaka muri Afurika kubera yuko urebye Abashinwa mu myaka 70 ishize nabo bari bakennye bashakamo ibisubizo barakora bageze ku gipimo aho mu bijyanye n'ubutunzi basigaye bayingayinga Amerika. So ikibazo rero ni kimwe muri Afurika mu gihe tutari twagira demokarasi nta kintu n'iki na kimwe tuzageraho kubera yuko demokarasi urebye niyo nkingi ya byose y'iterambere ko umutegetsi arajya ku butegetsi ntashake kuvaho n'ibyo byose ayo mahera Ubushinwa burenda kutuguriza urebye amenshi agenda mu minwe y'abategetsi nyine n'urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibura zo iyo zitanze imfashanyo ariko zinayikurikiza kugira ngo hakurikizwe amahame ya demokarasi ugasanga rero nibura Abashinwa bo ikintu bari gushaka ni inyungu zabo ntabwo bivanga mu miyoborere y'ibihugu ugasanga nibura nk'inkunga z'abanyaburayi ziza zikurikijwe n'amategeko yo gukurikiza agateka ka muntu ugasanga rero njyewe ikibazo cy'inguzanyo n'ubundi Afurika urebye mu bihugu byo ku isi kugeza izi saha ab'uburayi abi Amerika nta hantu bigikura matière première ahandi na Afurika niryo soko ahubwo nk'uko uwo mutumirwa yari amaze kubivuga urebye mu minsi iri imbere tuzaba interere bazaturwanira hejuru naka kintu rero abayobozi ba Afurika aribo bayobozi bacu bari bakwiye kumanza kureba kure bihute basinya amasezerano ngo nuko bumvise amafaranga twebwe Afurika turacyafite umutungo kamere dufite imbaho dufite amabuye y'agaciro dufite aho hagihingwa ibihingwa by'umwimerere bakaba bari bakwiye kumanza kureba ese amasezerano turi gusinya ejo tuzabibiramo ibitambo abanifuzaga ko mu magambo make ya mbere na mbere abanyafurika nitwimike demokarasi ibindi bizikora naho tutaragira demokarasi ntacyo tuzageraho nta na kimwe
murakoze cyane akarere ka Afurika kavugwa ko katungishije utundi turere twose two ku isi twavuze ibihugu by'Iburaya byateye imbere bije muri Afurika bikurayo amatungo kamere amatungo yo mu butaka Amerika yabigenjeje uko ubu n'Ubushinwa biko buraza Ubuhindi bushaka kuza nabwo Brazil ibihugu byose bindi biriko bitera imbere Afurika ikaguma hahandi nikihe Afurika ko yari yatungishije ibyo bihugu byose two turere twose two ku isi iribagira nikihe Afurika yokora kugira ngo cyane cyane ubu iriko igiranire iyo migenderanire mu byo budandaje na politike n'Ubushinwa ishobore guhindura uko ikora ibintu ihakure inyungu nyakuri zoyiteza imbere Professor Jibe
murakoze mu minsi iheze mwarabonye yuko imigenderano ya Amerika n'Ubushinwa sanzwe umenga isa n'iki yatoseka hanyuma bakavuga ati mbega Amerika yashaka kubihindura mu biganiro musanzwe mukurikirana na mwebwe kandi musanzwe murimo mwarabonye ko abahinga benshi baravuze ati Amerika ntishobora kugara umuryango uja mu Bushinwa ni ukuvuga iki bavuga ko ibintu bisanzwe bikorerwa muri bifite amashyirahamwe y'abanyamerika ubu bisigaye bikorerwa mu Bushinwa ufashe nk'aje amatelefone barekanye iPhone n'izindi n'umuryango muzosanga rero byinshi bikorerwa mu Bushinwa icyo gituma inuko y'itelefone ikaba yitwa inyamerika mugari ikabikorwa mu Bushinwa n'ubu rero nibaza yuko mfatiye kuri ako karorero ibihugu byo muri Afurika ikintu cya mbere bikwiye gukora ni ugushinga amahinguriro bakayashinga hanyine muri Afurika bagahera mu bihugu nibaza yuko bimaze gutera imbere ngaha muri Afurika ibindi bikazokurikira kugira ngo by'ukuri ibyo Afurika isanzwe ishora ireke kubishora uko nyine ingunga kubimeze nk'uko biba bivuye mu isi cyanke bidahingu bigahinga muri Afrika ico gihe bikagenda muri zibyo kugushira na handi burakoze umuntu akarero karaboneka kenshi uzosanga ibijekeye zahabu bijumu byinshi amahinguro yama ibitoro bigenda uko nyene mugabo ukazosanga Afrika vyukuri nta kana karusho ironse nico gituma kuva mijya myaka ya y'ubukoroni uzosanga vyukuri Afrika kenshi usanga ihomba nawo ufata akararo kuri kawa iwacu usanga umenga turishoye umenga turayitanze kuri gusa niba dai kugiye kwiraba ikezi buraya ugasanga isagacye agasiruka turi uko kangana makoti niba dako cyane cyane aho ni Afrika ikwiye guhagarara ikavuga ati ubu dushaka yuko amahinguriro yacu y'abanyafrika aba ngaha nyene hama tugadoshora ibintu bisanzwe bijya hanze mugabo imbaza guhinguka murakoze niho hariyo numva ndivuga yuko kazoza ka Afrika murakoze
murakoze mwaho Frederic bamvuga inyumvira mu havuga iki ku byuko akarere ka Afrika kaguma gatungisha utundi turere two kwisika kiyibagira niki he Afrika ikwiye gukora kugira ngo ishobore guhindura uko ikora ibintu kugira nayo ishobore gutera imbere gitera imbere nk'utundi turere twa Afrika tubona muri kigi
ikintu cya mbere twabwirizwa gukora no gukora icyo ubushinwa bwakoze kugira ngo buvaho bwari buri bugeraho buri yo bari ko barakarorero turi bugendere ko kofasha bwakoze iki bwarakoze ikintu kidasanzwe byerekeye n'imibereho yabo no vuga mu gifaransa culture no kuvuga icyo bita ubumwe bw'igihugu ne nemeni o culture no kuvuga ni mico n'imibereho yabo babwirizwa babanze bagategera ko ari abashinwa icyo ni ikintu cyabaye gikuru cyane kuryango bashobore kugera aho bageze ururimi rwabo bararukingira ibintu byabo barabikingira cyo ni ikintu cya mbere bakoze cya kabiri bakoze nuko bafashe ingendo yo gukora umushinwa ntaryama umushinwa ararakora umushinwa ntaruhuka umushinwa arakora rero ubumwe mu bihugu ubumwe mu gihugu nakazi baca batuma bica bituma bakora bari mu nzira imwe no kuvuga imigambi iratangura ikajya hagati karanguka ukabona ibivuyemo ikindi cyakozwe n'abashinwa nuko biyumviriye ibyo kudandaza no kuvuga guhiganwa mu kudandaza hanyuma bagaheza bagatuma bahamagara abanyamahanga kuza guzana imitahe yabo mu Bushinwa baruguruye hanyuma baradandaza uyu munsi aho bageze basigayeho bataciyumvira nibate plus mu gifaransa nibaciyumvira ibintu bihanitse abanyabore bari amaze kwiyumvira mu kimanza cyabo baragenda bakaraba ingene ihinguriro kana karikora bakarigura bagaca bagenda bakarishira mu Bushinwa maze bagacha bakoresha abashinwa ku giciro gito bimwe abanyabore abahora bakora bigacha bikubona abashinwa bagacha baza kubidandaza iburaya ugasanga abakora abafite amahingurira nk'aya yande y'iburaya bariho bakiri ibiciro byabo biri hejuru mugabo ibintu bivuye mu Bushinwa birazimbutse ugasanga rero ya mahingurira iburaya cayugara ubwo n'ubuhinga rero iwacu aho tugipfiriye nuko abantu ntibakira ngo biyumvire nk'igihugu ibyo ni igihugu cyabwirizwa kudushyira hamwe bakadukunda ntibatwangaze bakadukunda hanyuma ubuhinga tukabushyira hamwe tukiyumvira icyo Burundi bwokora kugira ngo mu by'ukuri duhangane n'ibi bibazo tuba dufise nk'umuntu umwe nk'umurundi nk'umunyekongo hanyuma ni munyarwanda abo tukajyana hamwe rero mu nyuma tukavuga tuti rero nta bihugu biri muri kano karere
murakoze
iki kugira ngo ko tubone ubushinwa buri ko buraza ko tubushinwa abanyamerika bari ko baraza twogira iki
murakoze
cyane ibyo bintu bitatu ni navuze ko
murakoze
ni culture ni kumva neza
turagiye
ego ibi by'amafaranga
murakoze
gukora kugira ngo
murakoze cyane yari Professor Jibe Niyongabo yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri Kaminuza y'u Burundi y'ubujumbura mu Burundi na Frederic bamvuga inyumvira yanonose ivyereke migenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi. Turashimiye mwese mwaduteye akamo, mwe mwashobye kubaza ibibazo mugashikiriza n'ibyimviro byanyu namwe mwakurikiranye ikiganiro muri Sanga. Mwese tubifurije ibihe byiza.
Fideli Niyongabo, urakoze ku kiganiro muri Sanga.